Ndi renda bayi kaze bakuzi badusuruke kuya dicu ya America twizeye ko muri amahoro njewe nari mwiza muri kumwe muri no gahunda y'umuziki ikiruhuko kuri bamwe kirashije ukwezi k'umunani kurangiye benshi mu bafashe ikiruhuko barasubira ku kazi abana bagasubira ku ishuri ariko rero muri ayo mezi ukwindwi no k'umunani kubera ko abantu benshi baba baruhutse mu mutwe abahanzi barakora cyane barasohora indirimbo ziryohera abakunzi babo ku iradiyo ya Amerika twaragize umugenzo wo kubashikiriza zimwe mu ndirimbo zisohoka muci twabahitiyemo indirimbo 12 z'abanyarwanda n'abarundi zasohotse mu kwezi kw'indwi no k'umunani muri uyu mwaka gumana natwe Kevin Kade muzi mu ndirimbo Nyunda umuhinyanyuzi akaba n'umuririmbyi azwi ku izina rya Element L hamwe na Jobeni baragiye hamwe barasohora indirimbo Sikosa mu majwi meza cyane umudiho wa zuke Sikosa yagiye habona mu mpera z'ukwezi k'umunani mu minsi 12 yari imaze gushikana abantu barenga miliyoni n'600,000 bayiravye ku rubuga YouTube kwa Kevin Kade amajwi yahinyanyuwe na Element L nyene umviriza Sikosa ni Kevin Kade Element na Bebele muzinga MB data ari kumwe na girikisha kandi fast muzinga B-Face kurukuta bisigura kuruhome but isi hemba zero ubuzima ni butoyi tambira kurukuta ivuze abandi nyene bayitamba begera uruhome bagatambira ko kurukuta eso se mu gihe cy'umunani
nije mu rukundo nk'ikidoma ngo ari umutima
ashinda
nico namero mbona kanyama kandi no gasuma
nubwo
utegira inyota hari chupa nshaka kuri soma reka sta nico nirungu mbona bajama mbeho nk'umusuma
sigaye no mupasi sigaye nico patoro sigaye narasene mase ubona soga gapataro sigaye no mupasi sigaye nico patoro
kuvadi nyango zende mire
imonde
Kushabandanya n'indimbo z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse muri Rici. Mu Burundi, bahungu babiri bahora hamwe mu mugwi We Love Musica babandanya batwereka ko batandukanye pe. Melanie Boy inyuma y'indirimbo Elena No Forcing Love isezeranwa muri Rici yaduhaye indi ndirimbo Uri Sweet. Yesu zahabona mu mpera z'ukwezi k'umunani ati Uri Sweet urasosama. Ni Melanie Boy.
They call me Melanie Boy.
Na DJ Fernando yasoho yindi yiwe ari wenyene yayise bizu bizu na yenyene yasohotse mu ruko k'umunani guheze.
Fernando I Si les jours passent, l'amour grandit, nos cœurs battent en harmonie. Dans le ciel de la vie, nous sommes unis. Pour l'éternité, mon amour, je te chéris. Dans tes bras, je trouve la paix et l'amour infini. Bisous, bisous. Dans le jardin des rêves, je t'ai trouvé. Bisous, bisous. Belle fleur épanouie, douce et délicate. Bisous, bisous. Ton sourire éclaire mes jours de rêve. Bisous, bisous. On dit yeah, yeah, go pour la vie. Un génie, yeah, go pour la vie. Ici, gagne nous potes, na ouais, tu vas na pour les vagins. La vie, c'est du chaud du moutima. Il est mon pire ou la vie, on a. Rukundo, guanje, na ou t'es à Kobotimura. Moutima, tu en y couvres, na ou t'es à Rukova. Aïe, bébé, bébé, tu en maraïka, mon indica.
America ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda bizajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaragiye
Imviriza ni radiju ya Amerika. Ikiganiro ni dususuruke n'umuziki wa Sohose Buci. Umuhanzi w'umunyarwanda Sophie akorera ibikorwa byiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu gusohora urukurikirane rw'indirimbo rwiwe rwa mbere. Sophie muramuzi mu ndirimbo akabanga. Muramuzi no muri Bana yaririmbanye na Chris Easy. Sophie imbere yuko asohora iyo album yiwe ya mbere yabanje kuduhonja imwe izo biri muri iyo album yayise Bailando yakozwe muri iyi
I got you for life. Oh, need it. kuziba dusuruke twamuheruka keza na Sor Nzeyimana benshi muzi ku izina rya Lolilo mu Burundi nguyu yagarutse muri iri ci indirimbo yise Burundian Girl. Rugamba Ivory umuziki yitwa Ivory bona mwibuka mu ndirimbo uko njya mbirota najya twigiye buri tuje cyane nguyo yakohoye yitwa Forever yisohoye muri ndici Forever yatunganijwe n'umuhinyanyuzi Mucho David muzi nka Made Beat Forever indirimbo y'urukundo yaririmbwe na Ivory. turacyabandanya n'indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse muri iki gihumbi 2024. Umwigeme w'umurundi kazitwa Uwase Monia, azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Monia Fleur, ari kumwe na B-Faith bagiye hamwe badusohorera muri iki indirimbo bise Nzonyica, ubwo ngo ni urukundo.
Ben Mufasa, Kombani Stoney Mufasa, Kovaru Kondo, the Temple of Mamasa. Oh, yeah. No, get it, son, I don't want to get to the mountain to suck us out. Kuma, I don't fit the Mikawa, who come in the hotel for you. Chico,
nakajama ngo spectacular chaumba ko haje Kenistol. Kenistol ari kumwe na DJ Neptune baduhaye No One, indirimbo yakorewe kwa Element L isohoka muri bibiri. Tere turangiza umbiriza ni yitwa Kazoza ni umurundi Double J. Kuri iyo ndirimbo Double J ahanura bigeme ngo ntibiregeze kugira Kazoza kabo kazobikeza, ngo ni impanuro za gusa. Amajwi y'iyo ndirimbo yakozwe na Call the Magic, amasana mafatwa na John Elias. Kazoza yasohotse muri iki ni Double J.
I'm gonna see what she's like.
kumanyura tureze bakunze badusuruke dukundire turangize kuri no y'umunyarwanda kazi Marina yayise Imombebe indirimbo y'urukundo yasohoreye kwa Prince Keys Imombebe yasohotse mu nzira z'igihe uwo ni Marina twabashikirije indirimbo zasohotse muri aya mezi abiri y'uburuhuko bwinshi twizere ko mwahimbawe iradiji ry'Amerika na Mary Mwiza turayifuje wikendi nziza.